mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mba ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Oriane Tangishaka muri studio gatanu, turabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri Nosta.
Umunani z'umwaka turabe aho nkumburo byo bitagenze neza, haba mu mutekano, haba mu iterambere, haba mu mibano. Turabe yuko akaba katagenze neza tugakosora hakiri kare kugira ngo dutange umwaka wa 2018 ibintu bimeze neza.
Uwo ni Edouard Nduwimana, umuhuza w'Abarundi mu nama yagiranye kirabandi mu ntara ya Kirundo.
Muri Kenya binyamakuru bimwe bimwe byahagaritswe, kandi naho UNICEF itangaza ko hafi miliyoni 60 z'urwaruka ruba mu bihugu birangwamo intambara n'ibyaduka bitagiye mu ishure.
Abategetsi ba Afghanistan bagize urugendo rutari rwitezwe mu gihugu cya Pakistan.
Abashinga amateka n'abakinguza amateka bagize Kongere ya Amerika ntibabona kimwe mu byashikirijwe mu ijambo rya mbere ku banyagihugu byashikirijwe na President Donald Trump ejo.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya, mugume ku maradio yanyu. Amakuru yacu avugwa kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Kenya, aho leta muri Kenya, mu gihugu cya Kenya, leta iravuga ko amateleviziyo yahagaritswe ku munsi w'ejo ubwo yageragezaga gutambutsa umuhango w'irahira rya Raila Odinga utavuga rumwe na leta, aza gukomeza afunzwe mu gihe harimo gukorwa iperereza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yasemuwe na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Kuri uyu wa gatatu, umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wavuze ko abategetsi ba Kenya bahunyanze uburenganzira bw'abaturage bwo kumenya amakuru, bafunga ibitangazamakuru byatambutsaga imbona nkubo n'umuhango w'irahira rya Raila Odinga nka perezida w'abaturage. Abashinzwe itangazamakuru muri Kenya bavuga ko perezida Kenyatta yabatumyeho abasaba gufunga ibitangazamakuru bizanyuzaho umuhango wo kwirahiza kwa Odinga no kubyamura ibyangombwa byo gukora, ariko bahakana kubishyiraho iterabwoba. Hari ibitangazamakuru byarinze kureba amabwiriza bihita bifungwa, harimo televiziyo zigenga eshatu zikomeye arizo Citizen TV, KTN News na NTV. Ibi byamaganwe n'imiryango yigenga harimo n'amashyirahamwe y'abanyamakuru. Izi televiziyo zitari zagasubiye kugaragara mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kuri internet, zakomeje gucishaho umuhango imbona nkubone w'irahira ry'uhakanye insinzi ya Perezida Kenyatta mu matora y'umwaka ushize, kandi ahamagarira abaturage kutayoboka ubutegetsi bwa Kenyatta. Otieno na Mwaya, umushakashatsi wa Human Rights Watch, yavuze ko abategetsi ba Kenya bafunze ibi bitangazamakuru mu gihe cyari ingenzi, bityo bambura abaturage uburenganzira bwo kumenya amakuru. Asaba ko ibi bitangazamakuru bihita bifungurwa bigakomeza imirimo yabyo. Human Rights Watch ivuga ko Kenya isanzwe ihutaza uburenganzira bwa muntu, kandi ku ifungwa ry'aya mateleviziyo kuri uyu wa kabiri byanigaragaje Kenyatta atangira kuyobora mu 2013 akaba yarongeye gutorwa umwaka ushize. Human Rights Watch ivuga ko abategetsi ba Kenya batoteje, batera ubwoba cyangwa bahutaza amashyirahamwe y'abanyamakuru, abanyamakuru n'abandi banditsi bandika ingingo zikomeye, kandi ko hari abanyamakuru banenga leta bagiye bahutazwa cyangwa bakanicwa. Raila Odinga yarahiye kuri uyu wa kabiri nka perezida w'abaturage, nubwo abategetsi bari bamuburiye kwirahira rye ryafatwa nk'ubugambanyi. Kugeza ubu ingaruka z'iki gikorwa cy'amateka ziracyari urujijo. Uyu mugabo urwanya ubutegetsi ntiyarahiye mu buryo itegeko nshinga riteganya irahira ry'umukuru w'igihugu, nk'urugero we yise perezida w'abaturage aho kwitwa perezida. Minisitiri w'umutekano Fred Matiang'i yise ishyaka rya Odinga umutwe w'abagizi ba nabi. Odinga arategura gushishikariza abaturage kwigomeka ku butegetsi. Impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zivuga ko itorwa ku nshuro ya kabiri rya Bwana Kenyatta mu mwaka ushize byaherekejwe n'imvururu zahitanye abagera kuri 92.
Tugume ku mugabane wa Afrika, polisi muri Zambia ikomeje gushakisha abagore babiri bivugwa ko amafoto yabo yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Biranavuga ko aba bagore bakundana kandi bahuje ibitsina. Nanone twumve umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana.
Kuri uyu wa gatatu polisi ya Zambia yatangiye gushakisha abakobwa babiri bikekwa ko baba barabatinganye kubera amafoto yabo yasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Esther Katongo uvugira igipolisi cyaka mu turere tugize Zambia yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko batangije iperereza ku mafoto y'aba bakobwa yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Aya mafoto yerekana aba bakobwa bicaye hasi umwe arambitse umusaya mu gituza cya mugenzi we. Madame Katongo yavuze kandi ko umutwe w'abapolisi bashinzwe kurwanya ibyaha bikorwa kuri internet watangiye gushakisha bene ayo mafoto ngo bahite batabwa muri yombi. Mu buryo bweruye ntabwo itegeko nshinga rya Zambia ribuzanya ubutinganyi ariko ribuzanya guhuza umubiri mu buryo bwose buhabanye n'ubwagenwe. Muri Zambia imibonano mpuzabitsina ku batarashakanye irabujijwe kuva ku ngoma y'ubukoloni bw'Abongereza. Igitabo cy'amategeko hano cy'iki gihugu gitsimbaraye cyane ku mahame ya kera gihanisha ubusambanyi igifungo cy'imyaka 15. Perezida Edgar Lungu wongeye gutorwa mu 2016 yakunze kurangwa no kutihanganira abatinganyi atitaye ku bihugu biterankunga byo bimusaba kuborohera. Mu 2013 uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ko abashyigikiye abatinganyi bakwiye kujya mu kuzimu. Yabivuze mu gihe hari abagabo babiri bakurikiranyweho kurenga ku mahame y'umuco.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu avugwa hirya no hino ku isi tuyakomereze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oriane Tanshaka.
Urakoze cyane Edigwema. Abashinga amateka n'abakinguza amateka bagize Kongre ya Amerika bagenda bashikiriza ibyumviro byabo ku ijambo rya mbere ku banyagihugu ryaraye rishikirijwe na Perezida wa Amerika Donald Trump. Bamwe mu bashinga amateka barashima kuba ryaranzwe n'ubumwe, abandi bakifuza kuba Donald Trump yari gushimika cyane ku bibazo bihanze igihugu muri iki gihe. Paul Ryan wo mu mugambwe w'abarepublikani yashimiye iryo jambo rya Donald Trump avuga ko kuba ryaravuze ku bibazo biri hagati mu gihugu nk'ibijyanye no gusanura amabarabara n'ibiraro n'ayandi matungo ya leta kumwe n'ibibazo by'abimukira. Ryan yavuze kandi ko Kongre ya Amerika ikwiye gufata nkankama bakitaho mu ndwi za vuba ibibazo Donald Trump yashikirije. Ariko Senateri Chris Coons wo mu mugambwe w'abademokrati nako yavuze ko Trump yarakwiye gutomora neza uko agiye gukomeza ibibazo bijanye no gusanura amabarabara, ibiraro n'ayandi matungo ya leta n'uburyo azoshira imbere inyungu za Amerika ku isi yose, harimo n'ukuntu agiye kwitaho ikibazo cya Korea ya Ruguru. Senateri Chris avuga ko naho hanini yashimye ijambo rya Trump, hari ibintu bimwe bifise akamaro kanini atatomoye ko neza. Ahandi naho muri Pakistan abategetsi ba Afghanistan bagize urugendo rutari rwitezwe mu gihugu cya Pakistan. Ubwo rugendo rugamije guhuza abo bategetsi n'aba Afghanistan ku bijyanye n'imigenderanire ya gisirikare n'iya gisivile. Inyuma yaho habereye ibitero by'abatalibani n'iyindi migwi y'abagwanyi mu gihugu cya Afghanistan. Ubwo rugendo rwabaye kuri uno munsi wa gatatu inyuma y'amasaha make. John Sullivan, icegera cy'umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga, asavye yivuye inyuma y'uko haba ibiganiro hagati ya Pakistan na bagenzi babo b'igihugu cya Afghanistan. Ubwicanyi bwariyongereye muri iyi minsi ya vuba bwatumye icuka kibi hagati y'ibyo bihugu ciyongera. Ni mu gihe habaye ibyagirizo by'uko Pakistan ari igihugu cyorohereza abagwanyi gutera ibitero by'ubwihevyi bakaba bakorera muri Afghanistan bafise uruja n'uruza uburyo bishakiye bikaborohera. Yamara Pakistan iriyamiriza ikanegura ivyo bitero by'iterabwoba bigigwa muri Afghanistan, ikongera igahakana ivyo byagirizo ivuga yuko ataho bifatiye. Pakistan ibandanye gusaba ko haba amatohoza yemewe kuri ivyo bitero bigigwa. Makuru y'Ijwi rya Amerika avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Handi naho kuri uno munsi wa gatatu ibiro vya ONU bijejwe kwita abana ku isi UNICEF vyashikirije yuko hafi imiliyoni 60 z'ugwaruka ruba mu bihugu birangwamwo intambara canke ivyaduka batagiye mu ishure, kandi ko akwiye gushigwa uburyo mu kugwanya ico kibazo. UNICEF imenyesha ko hafi ibice 30% vy'abana bafise hagati imyaka ya 15 na 19 baba mu bihugu vyitwa ko ari bihugu bitekanye, batazi kandi ko ico kibazo gikomeye gishobora kuba gikomereye ku gitsina gore n'abana cyane cyane b'abakobwa bakiri bato.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikaze makuru yacu avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba z'abamayimayi irakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Amakuru atugeraho yemeza ko abasirikare batatu ba leta bakomerekeye mu gitero inyeshyamba zagabye ku basirikare bakurira mu Mikenke, aho ni muri sekteri yitobwe muri teritwari y'Imwenga kuri uyu wa gatatu. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Federstenga.
Amakuru dukesha abaturage batuye mu Mikenke avuga yuko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu abagwanyi ba Mayimayi barenga 50 bayobowe na Ebwira bari bavuye mu mutambara berekeje mu Gipupu barashe ingabo za leta ya Kongo zikorera mu Mikenke.
Bamayi baje bamaze gushika batera mu ikaba bakomeretsa abasirikare batatu babanyaga n'imbunde zitatu none bagiye ku bitaro niyo twabajyanye twajyanye abasirikare.
Eric Gwiyubagiza, umuyobozi w'ibitaro bikuru byo mu Mikenke, mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yemeje yuko bakiriye inkomere za FARDC zarashwe n'abagwanyi ba Mayimayi kandi muri zo harimwo irembye cyane.
Barababaye cyane, umwe bamurashe mu nda mu kanya gato yamusize muri saldope barimo baramwopera, bamurashe ku gitugu, undi bamurashe mu mugongo.
Andi makuru dukesha igisirikare kiri mu Mikenke ahamya yuko nyuma y'igitero Mayimayi yagabye ku basirikare yahise ikoresha inama abaturage baturiye mu Mikenke, aho yasobanuriye abaturage ko ari igenzura ako karere kandi cyo yifuza ko ari amahoro mu moko atandukanye atuye Itombwe. Uyu numwe mu baturage mu Mikenke bari bitabiriye iyo nama.
Bari abantu benshi, hari abaturero n'abanyamurenge n'abagenzu n'ababenzi bashyitse batubwira bakora mitingi baravuga ngo abantu bagira amahoro ngo bakundane ngo bakurikiye leta ngo zibakurikiye ngo bakurikiye ubutegetsi bwa kabira ngo buveho ngo none bakurikiye abasirikare ngo ariko ntibakurikiye abasivili.
Aba bagwanyi b'abamayimayi bayowe na Ebwira bagarutse mu karere cy'Itombwe nyuma yaho ingabo za leta ya Congo FARDC zigaruriye uduce turenga 14 two mu karere ka Fizi twari tumaze amezi agera kuri 6 mu maboko y'inyeshyamba z'abamayimayi ziyowowe na Yakutumba. Vedatse Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika.
Twababwira ko iyo mirwano y'abamayimayi imaze gutuma abanyekongo bagira hafi ku 70 bahungira mu bihugu bituranye na Kongo birimo Uburundi na Tanzania. Mu Rwanda, umucamanza mu rukiko rukuru yakuriyeho Dr. Jean Damascene Kabirima igihano cya burundu y'umwihariko, amuhanisha igihano cy'imyaka 25 y'igifungo. Araregwa ibyaha bya genocide. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Iki ni icyemezo umucamanza mu rukiko rukuru yasomye mu gihe gito bwana Jean Damascene Kabirima atari mu rukiko, yahagarariwe n'umunyamategeko umwunganira Pascal Munyemana. Uruhande rw'ubushinjacyaha ntirwari ruhagarariwe. Umucamanza yabanje kumenyesha ko atari busome ku imiburanire yagenze ijambo kurinda atanga imyanzuro y'urubanza mu ncama kibindi bakazabisanga mu cyemezo cy'urukiko. Dr. Jean Damascene Kabirima yari yajuririye igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko yahanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe mu 2014. Mu byo umucamanza yasuzumye harimo kumenya niba bwana Kabirima yari bunge Nyaruguru mu gihe genocide yabaga. Umucamanza aravuga ko yasuzumye ibimenyetso byatanzwe n'uregwa agasanga bitavuguruza iby'urukiko rwa mbere rwashingiyeho urumuhana. Yavuze ko bamwe mu batanga buhamya be badafite ubumenyi buhagije ku byaregwa, ku buryo urukiko rwashingira ku buhamya bwabo ngo buhereho bumushinjura. Yavuze ko ubuhamya bwabo buvuguruzanya kandi ko harimo n'abafitanye amasano ya hafi. Yavuze ko Kabirima ashinjwa n'abantu benshi bagiye mu bitero byahitanye Abatutsi bunge. Ku cyaha cyo gukora intonde z'abana b'Abatutsi bagombaga kwicwa muri genocide, umucamanza aravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza ibimenyetso simusiga bumuregesha iby'iki cyaha. Umucamanza ahamije bwana Kabirima icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha cya genocide. Yavuze ko hari abamurutaga mu myaka bari kumwe ubwo icyaha cyakorwaga. Umucamanza yahanishije Kabirima igihano cyo gufunga imyaka 25 mu buroko, aho kuguma gufunga ubuzima bwe bwose nk'uko byari byategetswe n'umucamanza wa mbere. Bamwe mu bagize umuryango w'uregwa bagiye bumvikana bitsa imitima kandi bagaragara ku masura bababaye. Umva uko umwe muri bo yatangarije Ijwi rya Amerika.
Tuzakomeza kandi tuzagira ku rwego rwo hejuru rw'ubutabera kandi twizera tunubaha u Rwanda. Ntitutabubona, twizera ko n'Imana ibutanga. Umuntu ni umuntu ariko Imana ni Imana. Tushobora kubona ubutabera nk'ubw'umuntu hanyuma tukabona n'ubw'Imana. Ubwo nitegereje kimwe muri bo.
Maitre Pascal Munyemana umwunganira yavuze ko ku ngingo yo kujuririra ibihano by'umucamanza mu rukiko rukuru bazayifata nyuma yo gusuzuma imyanzuro yose ikubiye mu cyemezo cy'umucamanza. Kabirima hari ibyangombwa bye bigaragaza ko genocide yabaye afite imyaka 20 yiga muri seminari no ya Karubandi Butare. Arega ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu ibunge mu karere ka Nyaruguru. Amatariki genocide yatangiriyeho haregwaho, Kabirima avuga ko yari mu mujyi wa Kigali yasuye mukuru we wari umusirikare. Avuga ko nyuma yahavuye anyura ibunge ahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari Zaire y'icyo gihe. Avuga ko yakomeje ahungira muri Kenya naho yaje gukomereza amasomo muri seminari nkuru, nyuma agiro mahakura doktora muri filozofi ariyo cyazabwenge. Arangije kwiga yabaye umwarimu muri kaminuza muri Kenya yigisha amasomo arimo filozofi. Ibyangombwa bya Kabirima bya mbere yuko atabwa muri yombi bigaragaza ko yari muri diaspora nyarwanda iba muri Kenya. Yatawe muri yombi mu 2011 ubwo yari yaje Kigali mu nama y'igihugu y'umushyikirano. Ku isonga aburanishijwe n'inkiko gacaca zabunge mu 2011 zimugira umwere zivuga ko naho yigeze agaragara mu bikorwa bya genocide ahita asubira ku kazi muri Kenya. Basubirishijemo urubanza bikorwa n'inteko ya Kibeho yareze Kabirima ibyaha by'ubwicanyi, gusambanya abakobwa b'abatutsi no kujya mu bitero. Iyo nteko mu 2012 yahanishije uregwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 19. Kabirima yajuririye ibihano inteko Kanombe B yaturutse Kigali niyo yamuburanishije. Maitre Munyemana umwunganira avuga ko ibyakozwe n'iyo nteko byaragahuma munwa. Aravuga ko aho kuguma ku byaha bajuririye iyo nteko yaburanishije ibindi byaha bishya, n'ibyaha byo gushishikariza umugambi w'ubwicanyi bw'abatutsi, gukora urutonde rw'abatutsi bagombaga kwicwa kugenzura no kuyobora genocide n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu no gusambanya abana b'abakobwa bo mu bwoko bw'abatutsi. Inteko Kanombe B yahanishije Kabirima igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Uruhande rurego rwajuririye ibihano mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe, umucamanza Nyamagabe mu 2014 yamanutseho bikekwa ko ibyaha byabereye maze atesha agaciro ibyakozwe n'inteko Kanombe B, ategeka ko Kabirima ahita afungurwa urubanza rukimara gusomwa. Kabirima avuga ko umunsi yagasohotseho mu buroko yahuye n'igipapuro kimutegeka guhita asubira mu buroko. Hari amakuru ko abacamanza babiri bamugize umwere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe bahise birukanwa mu kazi, hanashyirwaho indi nteko iburanisha Kabirima yishimangira igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Mu batangabuhamya bamushinja twavugamo nk'umuryango w'abana babiri na se. Abana baramushinja si ubabyara, akamushinjura avuga ko ubwo genocide yabaga yari kumwe nabo ntaho bigeze bahurira na Kabirima. Abagize umuryango bagashimangira ko Kabirima azira urusobe rw'ibibazo bishingiye ku masambu. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa ibyo rubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104.3, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Abatowe guhagararira abandi mu ntara ya Kirundo barasaba umuhuza w'abarundi gukoresha ubushobozi afite kugira ngo impunzi ziri mu Rwanda zitahuke. Ni mu gihe yabonanaga n'imboneza zo muri iyo ntara kuri uyu wa gatatu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Muri urwo rugendo yagize mu ntara ya Kirundo, umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yabonanye ahanini n'abaserukira abandi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'intara. Kumvo yasiguye
mu ntango z'umwaka turabe aho nk'umuriro byabitageze neza, haba mu mutekano, haba mu iterambere, haba mu mibano. Turabe yuko akaba katageze neza tugakosora hakiri kare kugira ngo dutange umwaka wa 2018 ibintu bimeze neza gusumba. Ariko icyo nshima ni uko by'ukuri
Melchiro na Nkahomba arongoye intara ya Kirundo ashikiriza byinshi byaranze intara mu mwaka uheze. Kimwe muri ivyo ni umutekano no gutahukana impunzi.
Umutekano kandi ukanagaragazwa n'ukuntu abanyakirundo aha mu gisagara cya Kirundo no mu bindi gisagara tubona yuko umutekano uguma utera imbere. Haramaze guhunguka abanyakirundo batari bake uyu mwaka uheze, abarenga 700 baratahutse. Barasubiye kandi kwakira abarenga 1,400 birukanywe, benshi bakabirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda.
Umwe mu bashingamateka batowe mu ntara ya Kirundo asaba umuhuza gukoresha ingufu zose afise kugira agondoze u Rwanda rukorane n'abandi mu korohereza impunzi gutaha.
Gukoresha ingufu
abifise kandi cyakamari fise mwongereje ubutwari fise abantu bacu bari Rwanda naho umwe wa muri mekaniki agerageza guha abantu bacu niba ko nabo apfuruka bafise barabona ko ibyo biyumvira bitabaye kandi bitari nabyo n'abatari nabyo murakoze
umuhuza w'abarundi avuga ko ikivi yatanguye akibandanye
tuzokora inama muri Malawi ku itariki 5 gushika itariki 9 ndeba kuza bose muri Afrika ariko ibyo tuzorabira hamwe turaraba ijyanye n'ibibazo biri mu bihugu byacu ari no tuje tuma kandi yo kuraba yuko nta kiba tugushyikiza kugira ngo habe iyo rekomandasiyo ijyanye nuko abarundi bavuye mu Rwanda yuko batahuka ariko n'ubu tuma dusaba leta yuko by'ukuri iyo tripartite yoba leta y'u Burundi leta y'u Rwanda n'ahasi bakaraba yuko abarundi n'abashaka kubitanga kuko nta gituma na kimwe ari umugambi w'umuntu
mu mwanya wa mbere ibibazo ntibyashotse byihuta kuboneka ariko hari nk'ibibazo umuhuza yari ategereje ko bishyikirizwa bitigeze bibazwa nk'ibibazo bifatiye ku mutekano ibyo yari afite ko inkuru akaba yaciye abifata nk'ibihuha
mu minsi iheze hari abatubwiye yuko ariko abantu bashika ibihumbi bibiri ariko mayise mu bashaka guhunga byose twarabyumvise batubwira yuko hari abandi bantu bariko barahunga kandi abandi bariko barahunguka mu gihe umwemezi biba bihari nuko ata mahoro muba mufise ku mutima naho mutaba mubivuze nuko ata mahoro muba mufise kuko ibyo byose twagiye tubyumva kuri ibyo rero usanga ibintu by'ibihuha biba bivugwa nibyo tuba dukeneye kumva gatatu cyo gutura inyishu twari dufata ko ari ibinyoma kuko nta hantu ngo bari amalisite y'abantu ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri n'ibihumbi bine bahangana bavuga ko batumva ari ngaha
umuhuza yasabwe gufasha kugara amwe mu maradiyo akorera ku mbuga ngurukanabumenyi
rero hari ayandi yaciye aza gukorera ku mbuga ngurukanabumenyi niwe rero akarandanya akwiragiza ibihuha bitari byo akoresheje imbuga rero banyakubaha narimo ndabasaba ko nibyabishoboka boba uburyo dushobora kuza turabeshyuza ayo makuru cyangwa se ayo maradiyo
ngaha Nduwimana yavuze ko imbuga ngurukanabumenyi zitoroshye gukontorora niko gusaba abarongo y'abandi kuja imbere mu kubeshuza inkuru bababonye ko zaciye ku mbuga atarizo ariko kandi asaba ubutungane gukora amatohoza ashika ku mabi amwe amwe mu ntumbero yo gukinga kwitekana
ikintu kigorana ni iyo habaye abo basuma bakiyiba bakaba akameze n'ingoma nuko haba umuntu ahwera akaba akameze n'ingoma icyo gihe byiza ni cyuka gituma abantu bikekana ati mbega ni banaka ni banaka uwo mwikeko rero niwo uca utuma abantu bakurikira kuri kahise ugasanga bishatse gutera ingorane icyo gituma ntabarongoye abandi murinda gukora ishoboka byose cyane cyane abo mu butungane n'intwara kugira ngo habaye ubuhisha butandukanye habaye ubupfuye abantu bazogishyano bapfe abantu bazorogwa bapfe abantu bazi mugabo umuntu amenya ati mbega byagenze gute amatohoza abe hanyuma hari uwakoze icyaha ashengeze imbere y'ubutungane
mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi abacururiza mu isoko rya Jabe aho ni mu mujyi wa Bujumbura imwe mu masoko arindwi aheruka gusanwa baravuga ko ibibanza bahabwa ari bito babivuze kuri wa gatatu ubwo bajyanwaga gusura ibibanza bahawe ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga
turi mu isoko ya Jabe aho abadandaza bahora bayikoreramwo bahazindukiye ku bwinshi kuri uno wa gatatu inyuma yaho hamanikiwe intonde z'abahawe ibibanza muri iyo soko uno munsi yari intambwe ya kabiri nk'uko umukuru w'abo badandaza Nduwimana Bernard yabishikirije
uyu munsi kwara kwinjiza abantu b'abadandaza bose ku mugaragaro kugira ngo bashobore kuraba amanimero yabo babonye kuri afishi kugira ngo umwe wese abone uruhande ahagazemo cyane cyane twande gushima nuko abadandaza bose basa nabibonye nimero zose babonye arizo nyine bashoboye gushikako
abo badandaza bo muri iyo soko ya Jabe binjiye ubwa mbere muri iyo soko kuvisanuwe bashima iyo ntambwe bateye bagasigura ko kuva berezwe intonde ziri ku nomero z'ibibanza bahawe baguma bibaza ryari bazinjira muri iyo soko naho bashima igikorwa cakoretse kuri uno wa gatatu bamwe mu badandaza bavuga ko basanze ibibanza bahawe ari bito bito kubona batazoshobora kwinjiza muri iyo soko ibidanazwa byinshi bakavuga ko bizobatera gahombo.
Turaje twinje dusanze ikibanza gipima emet wubatse emet ntibigikwiye kubaka twabishimye wumva ufite nk'umutaye ukwiye nta wushira
je ikishasha numva noshikiriza no kuraba ingene bo dutunganiriza ibibanza bakaraba ingene bo vyagura ni gitoya cyane nta kuno umuntu yoshira mu impuzu ngo azimanuke aho umukiriya je yo kwicara aho umuntu yomanikira mu z'amayetaje biragoye nyene kuraba ingene bo vyagura naha ndurumva simbone ingene tuzokora nga namabarabara ni matoya dusanga bimwe bijya hanze je nicyo mbona meriyo dutunganiriza ikaraba ingene bo twagurira ibibanza
userukira abadandaza bo muri yo soko ya Jabe ngiyemera ibivugwa n'abadandaza Nduwimana Bernard amenyesha ko yabwiwe kwize ibibanza byagwijwe kugira ntihagire umudandaza numwe mu bahora muri iyo soko aburi kibanza akavuga ko atahindi inama ikenewe kubijanye n'ico kibazo
gero munagiye mu gisagara cha Bujumbura yavuze ko amasoko yaze saba ko avuga ko abadandaza benshi bashobora kubimurira mu yandi masoko ariko bivuze nkuko ariko abadandaza banye badusavye mara matwagi turagira ko bashobora kujya mu yandi masoko kuma masoko amenyereye mugabe bivanye n'umahangare bagiye baruba kamasoko yacu atumye isoko ryaga niyo mpamvu bazifata iyo mezi kugira ngo abantu bose bashobore gukwirwa abadandaza bose ntabwo ibanza bakoreramo isoko yose ndabamenyereye ndibaza kugeza izisaha nta kintu cy'inama kiba gikenewe ko icyo umuntu yarakeneye ni ukubona ko Rwanda yacibonye kuko iyo nama siyo gushobora gupfunguza ibanza cyo kubyongera ko nticyo kunda
icibonekeza muri iyo soko ya Jabe nuko izatanguye kwata imigaga itarugururwa kugira abadandaza batangure kuyikoreramwo ibitera makenga abadandaza bibaza ko yubatswe nabi ikigiye gukurikira muri iyo soko ya Jabe ukubaka ibibanza kugira ngo bene byo batangure kubikoreramwo abo badandaza ariko bafise amakenga kuri ico gikorwa
hari ibyo twumva bavuga yuko ngo bazotwubakira n'urukorukora ariko nta nama baratubwirisha kugira ngo tumenye ukuntu kare bazokubaka canke twege ko tuze kwiyubakira hanyuma nimba tuzokwiyubakira batubwire ukuntu twubaka nta nama baratubwirisha twumve yuko twabishima nuko tubishima ariko tukumva ngo bazotwubakira
urongoye umugujejwe ivyayo masoko agira kundwi aheruka gusanurwa mu gisagara ca Bujumbura iyo yajabe irimwo avuga ko ico kibazo camaze gutorerwa umuti Ramadan Nkurikiye yabwiye ijwi rya Amerika ko baserukira abadandaza bo muri ayo masoko ndwi bamaze kuvugana n'ubugiye kubaka utwo tuzu twidandarizo uwasanzwe ari umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igisagara ca Bujumbura akavuga ko utwo tuzu dutegerezwa kubakwa hakoreshejwe ivyuma Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba ariko mbere yuko dutandukanaho reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi Orient.
Akoze cyane Edith twabwiye ko kuri uno munsi wa gatatu ibiro bya ONU bijejwe kwitaha abana ku isi UNICEF byashikirije yuko hafi miliyoni 60 z'ugwaruka ruba mu bihugu birangwamo intambara cyangwa ibyaduka batagiye mu ishure kandi ko hakwiye gushigwa uburyo mu kugwanya icyo kibazo. UNICEF imenyesha ko hafi ibice 30 ku na vy'abana bafise hagati imyaka 15 na 19 baba mu bihugu byitwa ibihugu bitatekanye batize kandi kw'ico kibazo gikomeye kuruta kubana b'abakobwa. Twabye kandi ko abashinga amateka n'abakinguza amateka bagize Kongere ya Amerika bagenda bashikiriza ibyumviro byabo ku ijambo rya mbere ku banyagihugu ryaraye rishikirijwe na Donald Trump Amerika perezida wa Amerika. Bamwe mu bashinga amateka barashima kuba ryaranzwe n'ubumwe abandi bakifuza kuba Trump yari gushimika cyane ku bibazo bihanze igihugu muri iki gihe. Abategetsi ba Afghanistan bo mu gisirikare abategetsi bakuru bagize urugendo rutari rwitezwe mu gihugu cya Pakistan. Urwo rugendo rugamije guhuza abo bategetsi n'aba Afghanistan ku bijyanye n'imigenderanire ya gisirikare n'iya gisivile. Ni nyuma yaho habereye ibitero by'aba Taliban n'iyindi migwi y'abagwanyi mu gihugu cya Afghanistan. Urwo rugendo rwabaye kuri uno wa gatatu inyuma y'amasaha make John Sullivan cegera cy'umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga asavye yivuye inyuma yuko haba ibiganiro hagati ya Pakistan n'abagenzi babo b'igihugu cya Afghanistan.
Twababwiye kandi ko imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za Mayimayi ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo. Iyo mirwano ikaba yakomerekeje abasirikare batatu ba leta. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimas Kalala wadufashije kugiranya aya makuru. Muri studio ya gatanu i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Oriane Tagishaka. Turabashimiye, tubifuriza umugoroba mwiza.